Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Nyiriwe cyamwaramutse inshuti bakunzi b'ikiganiro yaga muherereye mu mpande zine z'isi. Muratwumviriza kuri FM no kungurukana bumenyi yacu we gatatu akaburungongeya akaburungo info. Jewe ndakibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Paul. Duhere ibukavu. Ibiro mfatanyabikorwa by'abagiraneza oca bikorera muri Kivu y'Epfo no muri province ya Manyema byaratangaje kuva kuyu wa 25 Nyakanga ko bigiye guhagarika ibikorwa by'ubugiraneza byose bikorerwa muri territoire ya Fizi. Iyo ngingo ya oca yafashwe bivuye ku bujura bwibonekeje mu iyo zone kuva hagati mu kwezi kwa Nyakanga. Idona Koreti Sarima dushirwa mu Kirundi na Veti Munezero.
Ibiro bijeje gutunganya ibikorwa by'amashyirahamwe mpuzamakungu byasiguye ko iyo ngingo yafashwe bigoranye ku bwabo bagira neza kugira ngo bashike muri iyo zone ku mvo z'imishamirano iri hagati y'imigwi igwana n'abasirikare b'igihugu cya Kongo byatumye umutekano uhungabana guhera mu kwezi kwa Nyakanga. Ku bwa Angelique Rime ajeje guhanahana amakuru muri Ocha yatumenyesheje ayo makuru. Intumbero yabo ni ukwitwararika abantu bagera ku 400 baba mu gace ka Ruiko Kabeya Penemende Bikilembwe muri Fizi bahungiye mu ishyamba atabufasha na bumwe baronka. Akamenyesha ko ikiza cya Korea kimaze gufata abantu bagera ku 165,565 nk'uko byavuzwe n'urongoye akarere k'ubuvuzi mu ntara. Ariko ibitaro bikuru bya Kirembwe n'ivuriro ritoya rya Kabeya habaye ikena ry'ibikoresho. Icyo kibazo kikaba cyaje cyunyura uburyo izo mpunzi zibayeho ariko ishyirahamwe ryiwe rikaba bifise ingorane nyamukuru z'umutekano w'abakozi baryo. Muri ako kanya abanyagihugu bagize ibyo bibazo by'ikubagurwa basabye ko leta yogira ikikora kugira ngo bave muri izo ngorane n'abagira neza baborohegwe mu bikorwa byabo.
Uvira ishyirahamwe ryo mu kibano bita Jere rikorera mu gisagara cya Uvira ryaratanguje ibikorwa byo gushinga inyabarega rusangi ku mabarabara yahurira abantu benshi muri ico gisagara. Hakaba hamaze gushingwa hagati ya Nyamyanda n'ikibanza cy'ubumwe inyabarega rusangi zingana kuri 30. Erira mbere mu ijwi rya Pascal ndayishimiye.
Hafu tugunguru dushika 30 dusize irangi ryirabura icyo twashizwe mu bibanza bigenderamo abantu kuruta ibindi bya Uvira. Utwo tugunguru bakazotwifashisha nka za nyabarega rusangi cyane Poubelle Publique mu Kinofunofu. Kubw'urongo ishyirahamwe Generation Rimyere rikaba riryo ryatangije icyo gikorwa avuga ko icyo gikorwa cyinjira mu mugambi wo gukingira ibidukikije mu gisagara cya Uvira. Ubu ni mu kungaroje twarabonye ko aha Uvira hariho ubucyafu n'ibisigarira cyane cyane bya plastiki. Rero twebwe nk'ishyirahamwe Generation Rimyere twabonye byiza ko twogwanya ubwo bucyafu mu gushinga za nyabarega rusange kuzikoreshwe n'abanyagihugu ba Uvira. Iyo bafite imicyafu impapuro n'ibindi barashobora kuza kubita muri izo nyabarega rusange. Ku ruhande rw'abakoresha izo nyabarega barashima icyo gikorwa aho basaba abo bagitanguje guhimiriza abanyagihugu ukuntu bakoresha izo za nyabarega rusange. Iki gikorwa ni igikorwa kijya cyane turateye intege abatanguje uyu mugambi ariko turabasaba ko botwigisha uburyo bwo gukoresha izi nyabarega kubera abanyagihugu ntibazi ukuntu bazikoresha. Dushobora kuzikoresha uko bitabereye.
Turangirize yaga yacu mu gisagara cya Baraka. Intara y'Indero ya Kivu y'Epfo ya kabiri yaronse abategetsi bashasha kuva kuyu wa 27 Nyakanga inyuma yo guhana ahantu uburongozi biciye mu mategeko. Umushinganawe Bikosi Banderegwe asubiriye ku burongozi bw'iyo ntara Masumbuko akaba azorongora amashuri yisumbuye n'amato mato yo muri teritwari ya Fizi na Uvira. Nayo uwo yahora akaba yongororijwe muri Ituri iri mu ntara ya Orientale.
Uwo mugugizwa n'umuyobozi w'amashure mu ntara Bikosi Banderengwe yasubiriye Masumbuko butaka Yohani Yakobo. Umunyamabanga w'akarere k'intara Alexis Tombin Italwengwe yasubiriye Edmond Manyanga Peru n'umugenduzi mu ntara Mboku Kabio Honore yasubiriye Yohani Petero Kasongo Mudia. Uwo mugwi mushasha ukaba wavuye mu ntara ya Ituri. Umugwi wahahora warungitswe gukorera aho bita Aru muri iyo ntara nyene ya Ituri.
Nina nsozereye yagaye uno munsi ni Serge Bisimwa yayibateguriye ahagarikiwe na Jean Kahora kuri mikro ya Rejewe Mabre Kavunja Paul. Imani barinde na ubutaha.